Ngiyi nzamba
Nzambira samirana
Amakuru na Parfait Mudasigana
Nabahe mwiriwe nchuti na mwakunzi wa radio Nzamba katika kawe kazi mwakuru yukuri wa 18 Ruhuma iwe mbibi na mwakubi na rimwe Todo mihimani rambona ni watuma hanu majwi awashikira ingi ngonguru nguru ziagizi Urubanza ruherutse gucirirwa bamwe mu bamenyesha makuru n'abaharanira agateka kazi na muntu kubagirizwa gushaka guhirika ubutegetsi mu mwaka wa 2015 rurategwa ibyatsi n'amashyirahamwe atandukanye mu ntango zano makuru muraza kumva umwe mu baharanira agateka kazi na muntu mu Burundi aho basaba bashimitse umugwi w'igihugu CNDH kubafasha gushikira amadosiye yabo naye mu bijanye n'intwari bereye imyidogo n'iminyishi mu banyagihugu bo mu gisagara cha Bujumbura bakora imyuga yo kudandaza imvo akaba ari bomogwa ry'amazu yabo y'ubudandarizo riherutse gutegekwa n'ubushikiranganze bw'intwaro hagati mu gihugu murano maguru turaza kubashikana neza na neza muri quartier ya Nyakabiga ahatanguye kubomogwa ayo mazu mu mpera zano makuru naho muraza kumva ko ubuserukira imbere y'amategeko abarundi baba ku mugabane wa Buraya iyamiriza urwandiko ruherutse gukwandikwa numwe mu Barundi baba ku mugabane wa Buraya ariwe yitwa Logentin Ndayishimiye yita yuko aserukira Barundi mukaza kumva yuko ahubwo uyo Logentin aserukira umugambwe CNDD ku mugabane wa Buraya kaze
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org
ndasubiye kuramutsa nongera kwifuriza ikaze muri kano kanya inkuru imwe ukwayo duhera no makuru kuri zino nkuru ziciye ku masonga abantu babiri baraye bapfuye bakubiswe n'inkuba abandi batatu harimo n'umwana w'umwaka umwe barababara cyane ku muhingamo wo kuri uyu wa gatatu ku mutumba wa Migongo komine Kibago n'intara ya Makamba abo baba baye bakaba bariko baravurirwa kwivuriro ryo ngaho mu Migongo abo bose bakaba bariko bararima nkuko byemezwa n'abajeje intwaro kuri uwo mutumba nyene abatware baho bakanagira kubahanura abo batwara kuza bariyubara iyo mvura iguye na cyane cyane iyo hari ibiti byinshi kugira ngo ntibabyugamemo tukiri mu bijanye n'umutekano muke hari kiziga chatowe uno munsi kuri wa kane igenekezo ya 18 Ruhuma ku musozi buheka zone mugeni wa komine Kayogoro nkuko amakuru yatanzwe n'abegereye igipolisi ngo icyo kiziga chatowe mu ruzi maragaraji rugabura igihugu cha Tanzania ru Burundi ku ruhande rw'u Burundi inyamiramabi ikaba ngo yamaze kuja kugira amatohoza kugira barabi ko cyomenyekana icyo kiziga ikaba kigize kabiri gitowe mu rugo ruzi ubundi nawe nyina akaba yatowe yononekaye mu rugo ruzi nyine mu kwezi kwa mbere ikiziga nk'icyo cyaratowe kandi muri komine n'intara ya Rutana nacyo nyine cyononekaye mu rugo kwa mbere nyine abarundi baja guca amafaranga cyangwa bataha bava mu gihugu cya Tanzania aho byavuzwe ko kenshi ko basahuwe abandi baracigwa mande na bamwe mu bajeje intwaro igipolisi hamwe n'ugwaruka gwimbonera kure tubananye nano makuru mu bijanye n'agateka kazi na muntu abaharanira agateka kazi na muntu n'abamenyesha makuru bose uko ari 12 baherutse gukirirwa urubanza bagirizwa guhirika ubutegetsi basaba kurenganurwa mu rubanza baherutse gukirirwa ivyo biri mu ikete bandikiye umugwi w'igihugu CNDH ujeje agateka kazi na muntu umushinga wa manza Dieudonné bashyirishije agasaba ko CNDH yubafasha gushikira izo dosiye zabo kugira biture amasentare umviriza Dieudonné bashyirishije
aho twumvise ko hoba hari urubanza kwabereye mu gifuri rukaba rwaracitse kandi n'ubu rukaguma ari kinyegezwa kuko umuntu agerageje gushika gutuma mu biro byandikiro by'imanza rya sentare ntahinyuzwa abakora muri iyo sentare batubwira ko iyo dosiye iguma inyegeje mu biro by'umukuru wa sentare ntahinyuzwa umuntu rero akibaza ati naho umuntu yoba akoreshwa naho umuntu yoba atumwa kugirira nabi abo badakundwa n'ubutegetsi abantu ubutegetsi bukeneye kunumunya ku nyungu za politike ntibyoshoboka ko uheza gucira urubanza umuntu ngongera urumunyegeze cyangwa umunyegeze biri muri iyo dosiye kuko gushika uno munsi nta muntu azi ikirimo twumva ngo ni dosiye mujanye na kudeta kwera rero bazi ko ari ibintu bitagira ishingiro bagerageza kubinyegeza nico gituma uno munsi twandikiye kete kuri umugwi w'igihugu ujejwe kubahiriza agateka kazi na muntu tumusaba ko yo dufasha kudusabira iyo kopi y'urubanza tukamenya n'ivyo bintu birimo by'ibinyegezwa maze tukazoshobora kwitura za sentare za bizo mu gihugu na mpuzamakungu babibutse yuko ubutungana atari igikoresho cyo kugirira nabi igice cyabo mutumva ko mwibintu
mwishyiramo rero mpuzamakungu naryo riharanira kugwanya ihotegwa rya kiremwa muntu OMST hamwe na bamwe mu mashyirahamwe yandi nka FIDH aharanira agateka kazi na muntu ku isi arasaba ko ubutungane bwo kwisubira ko ku rubanza buherutse gucira bamwe muharanira agateka kazi na muntu bagirizwa kuba bari mu bagombye gutembagaza ubutegetsi muri 2015 Delphine Lekilo ajeje gukingira agateka kazi na muntu muri OMST yavuze ku bwa imashyirahamwe amenyesha ko ubutungane butisunze amategeko tumwumvirize asubirwamo mu kirundi na François Bizimana.
Alors tout d'abord, nous dénonçons le fait que ces défenseurs soient harcelés judiciairement pour leurs activités de défense des droits humains en premier
temps. Mais tu as vu les mots que tu as mis buri kobra koresha ubutungane gubohotere abaranya gateka kazi na muntu ikindi nkuko mubizi abaranya gateka kazi na muntu bavuga muri iyo dosiye ubu bari mu buhungiro bakaba bategetse baronswa amakuru wajanye n'urubanza nkuko bisabwa nta ni kopi y'urubanza bigeze baronswa aho bigeze bisigura urumva ko ari ibintu bitumvikana aha rero turiyamiriza iyo hotegwa ko baragirirwa n'ubutungane ikindi nk'uko atagateka kazi na muntu kariko karubahirizwa muri iyo dosiye ibyo byose rero tukaba dusaba ko
yohagara cette procédure et les actes d'harcèlement à leur encontre soient suspendus.
Federico bambagyumvira nawe arongoye runani Sefor Arusha abona ko gurubanza aritotezwa ry'abantu bose badaturitse n'ubutegetsi kugira ngo bikunde babanyabye ibyabo atacyamira umviriza
muri ugo rukurikirane rw'ingene CNDD-FDD yagiye imera mu gihugu haciye hagaracibwa imanza za ngondagonde aho rero niho cyo tugaruka kuri ugo rubanza nyene baba abantu bavangavangakiranije ugasanga abanyepolitike ugasanga abo muri babandi badaharanira ibyiciro bya politiki ugasanga abanyamakuru ugasanga abasoda abapolisi abantu bose bateranije bashyira hamwe kubera ko bavuga bati aba bantu reka tubakiri izo manza nta tegeko rihari tugira icyo dushaka ntabyo twisunga ntabyo tuzobisigurira mugabo ugasanga inyuma yabyo ni ugukora abo bantu ku nzira mu bya politike mu by'ubutunzi mu by'imibano no kuvuga basa n'ababishe rero tugasanga ruko ugo rubanza RPC ijana uko rumeze rubanza mu bisanzwe ruhaba ba general uburyo bwo kukura abantu mu nzira kugira ngo bonyine bagume biganje mu gihugu bisunze amategeko rero mu gusozera turavuga yuko dusaba barundi kwamabagavye kubera ko turimo turinjira mu ntwaro y'agahotoro itari bwakaboneke mu Burundi
ni gute twokaraba iminwe mu ntumbero yo kugwanya ikiza cya coronavirus no gukaraba iminwe ukoresheje amazi meza n'isabuni ukaraba neza hagati y'intoke mu nzara ukaduza kugeza ku gikonjo kugira ngo ntihagire imigera yoguma yinyegejeyo isabuni wayisize uyimarana iminota itari munsi y'itatu kugira ngo imigera ipfe. Nijyari biri ngombwa gukaraba iminwa igihe cyose uvuye hanze n'imbere yo kwinjira mu zindi nyubakwa zose n'ibibanza ugendeyemo naho yo bari kwa muganga imbere yo kwambara agapfukamunwa kugira ngo ntukanduze imigera iri ku biganza ushobora kuba wanduye rero n'inyuma yo kugakura kuko nako gashobora kuba kagiye kw'imigera ugatwisigarana mu kiganza
ako nakamo kahajye inzamba agateka kawe
ifadikanije na Internews ifashwe mu mugongo n'umuryango w'ubumwe bwa Burayi.
Tubonane nano makuru mujanye n'intwari bereye abacururiza mu makioske yubatswe ku mabarabara mu makartie Nyakabiga ya gatatu na Rohero ya mbere hafi yahoze isoko nkuru ya Bujumbura bazinutse kuri uno wa kane babomoregwa amazu yabo abo badandaza bakavuga ko icyo gikogwa cyabaye gihagarikiwe n'abajeje intwaro hamwe n'umutekano bakabona ko bagiye kwicwa na kigoyi na cyane cyane ko batari bwagishwe inama ngo bitegure kugira baronke iyo bajana inkuru ya Audace Nimbona.
makuru atangwa n'ababa mu gisagara cha Bujumbura amenyesha ko abadandaza bakorera mu tuzu turi hepfo ya banki yo kwiteza imbere BNDE hafi yahoze isoko nkuru ya Bujumbura bazindutse babona abajejwe intwaro hamwe n'abajejwe umutekano bababomorera utuzu bahora badandarizamwo. Icyo gikorwa cyabandanije no muri zone ya Nyakabiga neza na neza mu Nyakabiga ya gatatu munsi ya kaminuza y'u Burundi ikigo cyo kumutanga. Amakuru dukura nga aho yemeza ko icyo gikorwa cyabaye abakorera muri utwo tuzu batigeze bamenyeshwa ko bazosamburirwa.
Ngiye kweguje me utagizina kubera nkaje nka aye nani sumamo aronga udufaga tuke duke kwaya itari sipiri bimba mazu agirane bisigura yuko ubadutese sipiri te huwe ayo nanu ayo atese inyama restora uwe ayiko abata none bicabigenda gute yo muri make
ambavu yabadanda za bidoga kuko batabona uko bagiye kubaho. Abanyeshuri n'abandi bakozi bahora bafungura mu mazu iburiro yabomowe ngo ntibagiye koroherwa basaba gushumbushwa kuko ahandi ho bagiye mu ruhombo rutagira uko rungana. Mukamenya ko umushikiranganji w'intwaro yo hagati umutekano n'iterambere yaheruka kumenyesha ko atanze kiringo cyo gushika itariki ya mbere z'ukwezi kwa gatatu. Twagerageje kurondera urongoye igisagara cha Bujumbura dushaka kumubaza igituma bihuse kubomora ayo makioske isango itaragera tukaba tutashoboye kumuronka.
Odase nimbona ndakumenyeshe ko rero iyo ngingo itatevye kuja mu ngiro bamwe mu banyagihugu mu gisagara cha Bujumbura bidogera iyo ngingo yafashwe n'umushiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu Gervais Ndirakobuca bamwe mu banyagihugu bavuganye na Radio Inzamba basaba mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye gukuraho iyo ngingo ije gucinyiza umunyagihugu umviriza.
Ite mu masoko rusange kandi ibidukuruza mu mabutike tubikura muri ayo masoko rusange tubizana mu mabutike. None twegere abo turangurira ducuruze hamwe umva tuzocuruza iki kandi bikiro atari bimwe bisumbasumanya makeyi. Ikindi nacyo hariho amafaranga twatanze yo gukota ayo mazu haraho bagusaba avance y'umwaka none ayo mafaranga ariko ari igihe bazo yadusubira
umuntu yagiye kwisumamo akazinduka aja kwisumamo akagaduka asizera agashika mu rugo saa moya cyangwa isizere n'inusu kugira ngo asubire guhaguruka aje kurondera ibyo asoma ngo agaburire umuryango ku buryo usanga iyo soko ahiri arinda kugenda iminota 30 cyangwa agenda hagufi iminota 40 agiye kurondera uko kuntu niba dore ko saa moya saa mbiri nta masoko y'i Bujumbura batunguye.
Twebwe amatagisi dutanga aja muri meri neza na neza agashikira ikiga cy'amezi. Murazi ko masoko amwe aba y'abantu bete kabivise mu mutahe. Muraze kumaze kumva masoko kwa basiyoni n'ahandi n'ahandi. None leta irahevye ivyo bice bingahe bazogabura nabo banye na masoko. Kandi bari kwakorera leta gute. Ahubwo nashireho umugwi, uyo mugwi uvige.
Sinzi ko bashaka ko abantu bariko biha ibarabara batisimo n'ikindi kintu leta yobishaka. Rero nimba se barundi arabingingo no kuri abwira bayifashe bayifute kuko bari kubateguza kwabwira ati tubahaye amezi nkangahe mu bitegure bigiye no kunuko nuko no kuri umuntu wese yofise havugira yofise icyo yofasha abanyagihugu no kuri bufasha kandi ho hatari imana tugaruke tabona ku buri bwiye yibwirire kandi cyane abanyagihugu ngo bose bagiye bahune.
Akaba ari bamwe mu banyagihugu ba mu gisagara cya Bujumbura bakora urudandazo baganiye na Radio Inzamba gateka kawe. Musozera ano makuru urunani rw'abarundi baba ku mugabane wa Buraya Fodibe gwandikiye iketu urongo inama nshinga mateka y'umwe bwa Buraya kuri uyu wa gatatu bashikiriza umubabaro wabo fatiye ku ikete umwe bwa Buraya bwakirie. Iryo kete ryanditswe no murundi Jafet Rujanti Ndayishimiye aba mu gihugu cha Norvege yita ko arongoye ugo runani Gasiano dukindikiza arongoye urunani Fodibe imbere y'amategeko amenyesha ko uwo Jafet Rujanti Ndayishimiye atigeza togwa n'abarundi baba iburaya kubwiwe yagenywe n'umugambwe CNDD-FDD nk'userukira uburundi ku mugabane wa Buraya. Ibiri muri iyo kete tubibaze Emmanuel Ndayishimiye.
Iryo kete ryo kuri uyu wa gatatu urunani Fodibe rurikemwo abarundi baba iburaya ruriyamiriza bariko biyita ko babaserukira kubwa Gracia Rukindikiza arongoye urwo runani abaserukira amashyirahamwe ahurikiye muri urwo runani baratogwa misi yose munama ya bose itunganywa muri kira gihugu iburayi bagatora abaserukira harimo urongoye go runani n'icegera ciwe urunani Fodibe rumenyesha ko wandikiye icete umukuru w'inama shinga mateka y'ubumwe by'iburaya kugira bashikirize mubabaro wabo igituma ngo ni icete ubumwe bwa buraya weruka kwakira cyanditswe n'umurundi Jafet Lojanti ndayishimiye aba mu gihugu cya Norvège yita kwaserukira abarundi baba iburaya Gracien Rukindikiza aramutswa uno munsi umunani Fodib ati uwo Jafet Lojanti ndayishimiye nigeze atogwa n'abarundi baba ku mugabane w'iburaya yagenywe n'umugambwe CNDD-FDD nk'userukira igihugu cy'u Burundi kimutamika ibyo yandika gutyo acanishe abarundi babiburaya bari mu runani Fodib Jafet Lojanti ndayishimiye umurundi aba muri Norvège aheruka kwandikira umukuru w'inama nshinga mateka y'umwe by'iburaya ku izina ry'userukira abarundi babiburaya anegura ibiheruka gushikirizwa n'umugwi w'abashinga mateka 43 b'ubumwe by'iburaya abo nabo bashikirije ko agati akazina muntu mu gihugu cy'u Burundi kasifashe nabi cyane naho leta y'u Burundi iriko isubira kunagura imigenderanire n'ubumwe bwa buraya
Arakoze Emmanuel ndayishimiye ninongare duciye dusozerana makuru twabateguriye nkengurukire mwebwe mwese mayakurikiye nkengurukire amafashije kwegeranya yakoze n'uwari mu ngabwije Mateo Domi Hamanirambona mugira ibihe byiza.